Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Ku munsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politiki. Amahoro bakunzi bijwi rya Amerika mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kwihweza ingingo yatangajwe mu ndwi iheze na Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI. Iyo Sentare imenyesha ko igiye gutangura amatohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu kwezi kwa cumi tariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa cumi. Babikoze ibyo byaha bakabihanirwa. Mbega iyo ngingo isigura iki ku migambi yo gufasha igihugu cy'u Burundi kogorora? Bizogenda gute ku igihugu cy'u Burundi kimenyesha ko kuva ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa cumi kitakiri muri iyo Sentare kandi ko kitazokorana nayo muri ayo matohoza ivuga ko yifuza gukora? Kuri ibibazo n'ibindi twatumiye abatumire babiri mushingana Helence Ngendakumana Serukira umugambwe Sahonya Frodebu, twatumiye kandi n'umushingana Jacques Bigirimana umukuru umugambwe FNL. Kuri ibibazo namwe bakunzi biradijwe rya Amerika turabatumiye mushikiriza ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe mugume ku maradio yanyu
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko mwavyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro mwumva buri munsi ku masaha ya saa kumi i Bujumbura i Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri kumwe na Oriane Tangishaka. Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha ku munsi wa kane w'indwi iheze yahaye uburenganzira abashikiriza manza bwo gutangura itohoza ku byaha byabaye mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika uyu mwaka mu kwezi kwa cumi. Reka dutega amatwi mugenzi wacu Loje Burikaneza atubwire idonido ry'ibijanye n'iyi ngingo ya Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI.
Kuri uyu wa kane abacamanza batatu b'igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI bagizwe na Chang Ho Chang, Antoine Kesia Mbeminduwa na Raoul Pangalangan bahaye uburenganzira Fatou Bensouda umukuru wa Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha Irahe bwo kugurura amatohoza ku byaha iyo Sentare yashiriweho gutohoza ko vyakozwe mu Burundi canke vyakozwe n'abarundi hanze y'igihugu c'amavukiro yabo kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane mu 2015 gushika itariki ya 26 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Umukuru wa CPI afise ububasha bwo kugira amatohoza no ku bindi vyaha vyakozwe imbere y'itariki ya 26 mu kwa kane 2015 canke ivyakozwe n'ibizokorwa inyuma ya 26 ukwezi kw'icumi 2017 mu gihe ibisabwa n'amategeko vyuzuye. Ingingo ya mbere y'iki gisata cy'ibanze yashinzwe ku itariki ya 25 ukwezi kw'icumi mu mwaka, ariko mu buryo bwihariye umukuru wa CPI niwe wenyene yemerewe kuzana amakuru n'ivyemezo bikenewe mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abakorewe amabi hamwe n'ivyabona. Icyo gisata cy'ibanze cya CPI kivuga ko iyo Sentare ifite uburenganzira bwo gutohoza ku byaha byaba byarakozwe mu Burundi igihe icyo gihugu kitari bwikure mu masezerano y'i Roma ashinga CPI. Uburundi bwinjiye muri Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI ku itariki ya mbere ukwezi kwa 12 mu 2004 uyisokoramwo kwa 27 ukwezi kw'icumi mu 2017. Itangazo rya CPI ryasohotse kuri uyu wa kane risigura ko iyo Sentare ifite uburenganzira bwo kugira amatohoza ku byaha yagenewe gukurikirana mu kiringo cyo kuva Burundi bwinjiye muri iyo Sentare gushika ku itariki ya 26 ukwezi kw'icumi guheze. CPI sigura kandi kwifise ububasha bwo gutohoza naho Burundi bwikuye amasezerano y'i Roma kuko ivyaha bishobora kuba vyakozwe vyabaye ico gihugu kikigengwa nayo amasezerano. Iyo sentari bandanye ivuga ko Burundi butegerezwa kwemera gukorana nayo narijya ingingo yo gukora amatohoza yafashwe kuwa 25 ukwezi kw'icumi 2017 imbere y'uko Burundi bwisokora muri CPI. CPI ishikiriza kandi gukorana hagati y'u Burundi nayo bitegerezwa kubandanya umwanya wose amatohoza azomara, ikibutsa kwiza inshingano u Burundi bwiyemereye igihe bwemeza amasezerano y'i Roma. Igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI kimenyesha ku ibyemezo byazanywe n'umukuru w'iyo sentare harimo ibyo yabwiwe n'abakorewe amabi bihagije kugira ngo habe amatohoza yerekeye ibyaha by'agahomera bunwa ziba byarakozwe mu Burundi kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane 2015 haba mu Burundi mu bihe bimwe bimwe canke hanze y'u Burundi bikozwe n'abarundi. Muri byo ico gisata kidondagura ubwicanyi, ugufunga abantu no kubaka uburenganzira bikabije, uko abarezi gufa, ukubanyuruza, ugufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme hamwe ni hamwa. CPI ivuga ko abantu 1,200 baba barishwe kuva mu kwezi kwa kane 2015, ibihumbi babarezwe gufa, ibindi bihumbi bafungirwa ubusa mu gihe abagera ku 100 baburi irengero. Hagati y'uko kwezi 2015 no kwa gatanu 2017 iyo sentare harura abarundi bahunze igihugu kwari 413 490. Abagirizwa ibyaha harimo abakozi ba leta canke imigwi ishira mu ngiro politike za leta. Ahavugwa cyane cyane igipolisi iperereza bimwe mu bisata by'igisirikare byo babikora rwihishwa bitari munsi y'uburongozi bw'inzego za gisirikare zizwi bigakorana n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambo uri ku butegetsi. Umukuru wa CPI ntabwirizwa kugarukiriza kuri ibi byaha byadondaguwe gusa, afatiye ku byemezo ashobora no gutohoza ku bindi byaha nka genocide n'ibyaha byo mu ntambara mu gihatoja hanze y'ibyo yemerewe. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba yabwijwe ijya Amerika ko leta itaramenyeshwa ingingo, ariko yongera ko leta y'u Burundi itazokorana na CPI kuko atabushuti bigifitaniye. Nzobonariba nasanga abacamanza bafashe ingingo bivuguruza bagahonyanga amategeko kuko bemeza ko umukuru wa CPI ashobora gukora amatohoza ku byaha byakozwe imbere n'inyuma y'ikiringo yaherewe ububasha. Asoze ravuga ko abimaramare byabatumye gufata ingingo kugira ngo barabe uko bigovyora bitewe n'uko bahonyanza amategeko menshi rwose harimo kutegera bagisha inama u Burundi mu byo bateguye byose. Eroje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Eroje burika neza. Nkuko yabivuze leta y'u Burundi ivuga ko iyo ngingo ya sentare yafashwe itayemera kandi ko igihugu camaze kuva muri iyo sentare. Reka twongere dutega amatwi ivyo leta y'u Burundi yashikirije biciye ku mushinga nahe Terence Nairaja mu bushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu n'umushikiranganje ajejwe ubutungane mu gihugu. Tubatega amatwi.
CPI twaravavanuye. CPI twaravavanuye. Abarundi twarikukiye.
Abarundi Terence Ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganje w'intwari hagati yari imbere y'abakunzi ba leta bari mu myiyerekano ku mugwa mukuru Bujumbura yarangiriye mu kibanza citiriwe ukwikukira hagati mu gisagara. Abari muri yo imvura yazindutsiragwa ntiyabujije gushika ku cabazindukanye. Ariko uyu munsi bagenze umwanya muto ugereranije n'uko bahora babikora kuko urugendo rwabakuye mu masanganzira yitiriwe ONU muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Imbere y'uko bashika mu kibanza citiriwe ukwikukira bacafata ibarabara ryitiriwe Chaussée Peuple Murundi akaba ata birometero 2 biri hagati y'ivyo bibanza. Ntayiraja yabwiye abitavye akamo ka leta uyu munsi ko ivyo CPI yakoze ari ububeshi.
Ayo namanyanga iyo ni fraude bakoze bashobora no kuba bateguye bakico bitegwe bita kwandidata kugira bashire ko ziyatariki ngo kugira ngo ibyo basaba bije mu ngiro ntibishoboka na gatoya. Kuri uyu munsi rero leta y'u Burundi yagomeyesha abantu n'amakuru ngo yuko yamaze kuvavanura na CPI kuri irya degereto ataho duhuriye. Ibyo baraye bakoze no vuga ko ari bimaramare byo kugira ngo bace ingero bahawe kuko abankako n'amafaranga menshi bakoresha bayahabwa nabo bakoloni barayaguha bakavuga bati kuri iki. Nico gituma nyari cyo bahiro Petero Nkurunziza mu majambo y'amashikiriza barundi yavuze ati ati ndugure twamugina iyo fashanyo izoza icarishamwe abarundi turayase turakeneye imigenderanire n'amakungu yose kandi rahari ni myiza ariko kirazira ko harabaza kuduha ifashanyo yo kuducanishamwo no kuza kuturemeka intebe ishushe turavyase
umunganirizi w'umushikanganje w'intwaro yo hagati anasanga bitangaje kubona CPI yikanga uyu mwaka kandi vyaha mu Burundi vyamye bikorwa kuri kwamye kuva muri kahise
mwibuke barundi bene wacu incungu zacu incungu yo kwikuka incungu ya demokrasi ababikoze murabazi abarundi bagandaguwe murabazi mu minsi heze umugwi severe watoye ibinogo bishika ijana mu ntara ya mwaro mu ntara ya Rwigi bishika ijana 38 mugabo ubwishaje bwose bwabaye ntacyo bubabwiye ntacyo bumaze imbere yabo ikibababaje nukweza abantu bahunga barya amahoro n'umutekano mu 2015 kugeza aho bagera kure kudeta bakicara kuri burende izuba riva bagaturira amamodokari bakimbagura amabara ya tasabiye ideni dusa abantu bose bononewe ibintu kwegeranya ibirego byabo kugira ngo babishikize ubutungane bw'Burundi maze bubacire imanza izarange zirange itarange nazo ishije mareke kwamabara besha mugira utonde bo bakoze utonde rw'amarembentanya bakabesha ngo abantu baranyurujwe bariho
kuri uyu wa gatanu leta yasohoye itangazo yemeza ko itazigera yemera gukorana na CPI yasomwe na Emelo Hantine Kanyana mushikanganje w'ubutungane
Uburundi bwagomba kubanza kwibutsa abarundi n'amakungu ko kuva itariki 27 gitugutu utakiri abanywanyi biyo sentare Uburundi bwamye bwiyamiriza kandi buzokwa mabuyamiriza ingingo ziyo sentare kuko byaragaragaye ko ikorana n'abagomba gusambura no gutembagaza ubutegetsi bw'Uburundi bama bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi iyo sentare iraboneka ko iri mu bariko barategura intambara mu Burundi ikwitegura ibihano imbere yuko ivyaha bikogwa ibyo navyo bikaba arakamaramaza eka mbere ari n'igitutsi ku mategeko mpanavyaha no ku nzego mpanavyaha mpuzamakungu u Burundi buriyamirije ingingo iyo ariyo yose izofatwa bukanongera kuvuga yuko ingingo yose izofatwa niyo sentare ku Burundi izofatwa nk'itigeze ibaho
Tongeye gushimira mgenzi wacu Eloge Burikaneza yateguriye iyo nkuru aho hari ku munsi wa gatanu w'indwi heze. Mbega none iyo ngingo isigura iki ku migambi yo gufasha igihugu cy'u Burundi kogorora bizogenda gute ku gihugu cy'u Burundi kimenyesha ko ko cyavuye muri iyo sentare kuva ku itariki ya 27 z'ukwezi guheze. Kuri ibi bibazo rero nibindi twatumiye umushinga ntahe Leonce ngenda kumana aserukira umugambwe Sahwanya Frodebu hagasekira kandi inani z'abatavuga rumwe na leta hadese kibiri na Senared twatumiye kandi umushinga ntahe Jacques Bigirimana umukuru umugambwe FNL kazi rero mwese namwe mwese bagenzi nkuko bisanzwe mushikirize ibibazo n'ivyumviro nimero ni yayindi nyene ni 1 2 4 4 4 1 9 9 3 ndasubiramwo nimero yacu mushaka kutwakura ko ni 1 2 4 2 4 4 1 9 9 3 1. Tutarinze kurandira rero ka twakire abatumire bacu mushinga na Helonse ngenda kumana nongeye kukura mutsanda guha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane kandi ndaramukije nyine ariko twumvirije.
Ego. Namwe mushinga na he Jacques Bigirimana ndabaramukije namwe nyene kaze mu kiganiro.
Natwe turaramukije eto na turamutsa n'abakunzi b'iradiyo ariko twumvirije.
Tuhereye kuri mwebwe mushinga ntahe Lance ngenda kumana kuri mwebwe ikibazo kirabazwa cyane gose ni kubera iki CPI mubona ari kubera iki CPI yatangaje inyuma y'indwi zibiri zose yuko yuguruje aya matohoza kandi inyuma yaho igihugu cy'u Burundi kivuye muri iyo sentare
ingingo nziza cyane kubera ko Uburundi leta y'Uburundi iri mu bihugu byanga kudahana ibyaha icyo bita mu Gifaransa lutte contre l'impunité de crime ubwa kabiri iyi ngingo ije gufasha gushyira mu ngiro ibyo twapfunditse iyo arusha aho twaharira
kuribazo byadushikiye ingene barundi bicanye ingene twakumiranye hama nditwumvikane abahutu bakagiriza abatutsi abatutsi bakagiriza abatutsi bakagiriza abahutu hanyuma imiryango nayo ariko makomi icyo gihe yari porodebu nayitonda nawe akagiranye akazi abariko baradufasha igihugu cy'Uganda n'igihugu cya Tanzania baduhanura ko twishinga imizi ibiri umugwe w'itohoje kuri kahise k'u Burundi neza kakandikwa neza ntigasubire kwitwa kahise k'abatutsi ntigasubire kwitwa kahise k'abahutu cyangwa k'abanyaburundi cyangwa k'ahandi kakitwa kahise k'abarundi hari n'ubundi mugwi rero wavuze ati ibyo uwo mugwi ni umugwi mpuzamakungu ibyo tohoza ku byaha bijyanye n'ihonyabwoko ibyaha by'agahomera binwa ibyaha byo mu ntambara ati kigatatukira gushinga yuko hasi yo cyashingwa nyasenga mpuzamakungu z'iyi nyene iri kurambuga
ariko
dushika ngaha aye kugira dushika aha ibyabaye mu mwaka w'2014 ejo bundi mwabivuze byakurikiranye n'ibyo arushe aho kubyabaye usanga ipikipiki kuyibona abatavuga rero na leta bagira ko babibona
yego ariko nk'uko ariko nk'uko twabajije umushingantahe umushingantahe ngenda ku mana
ingene twanze dushika aha abantu batavuga kubyumva neza uko ari ibintu byagaragaje cyo nyine mugabo bikamanda kureke kuko ni ikijambo
mwebwe namwe mushinga na Jacques Bigimana iki kibazo nyene abantu bariko baribaza cyane muri iki gihe ni kubera iki kuri mwebwe mubona iyi sentare iyo ba yararindiriye iki kiringo caho Burundi bwa rwamaze kuva muri iyo sentare kugira ngo imenyeshe yuko itanguye amatohoza
nakoze cyo twabwira cyo n'inyamico iryo sentare na sentare irimo iyo sentare ni igikoresho cy'abazungu ni ukuvuga yuko yoyo yatabitswe ijambo n'abashebuja rero bashebuja bayihaye itegeko bati tangura wuguruwe izo ankete uyu munsi nyene tangaza ko itanguye nta kitwo kubwira yaratanitswe nayo icishira mu ngiro igitanitswe nta kitwo kubwira
nk'uko mushinga ntahe ngenda kumana bivuze CP ivuga ko ubutungane bw'u Burundi bwo bwarananiwe gukurikirana ibyaha bimwe bimwe byo nk'ibyaha byakozwe kuva mu 2015 byo mubona byarakurikiranywe biriko birakurikiranwa nk'uko abanyagihugu canke n'amakungu iyo shimwe
bigaho ubutungane bw'u Burundi bwonanirwa ibandi babwitwaye ko hanyuma urubanza ntirwacibwa mbega inanirwa kubera iki naho bamwe bagerageza kubunaniza ndazi neza ko ubutungane utarananirwa icyo bumenya cyo ni uko iyo sentare ibyipiragira n'ibintu bya politike nta namwe byisunze amategeko nta namwe byisunze ubutungane mwavuze yuko wumvise umumenyeshamakuru abaseruka i Bujumbura ariko arabasigurira ibintu iyo sentare yafashe iyo ngingo ivuga ko ifite ibirego byatanzwe n'abitwaye mutubariza ko muri iyo byo birego bafise ibirego by'abahekuwe n'abajya batanguje imyiyerekano ko bafise ibirego bya bamwe bahekurirwa mu cibitoke cya Bujumbura kumutakura Jabe Musaga na Nyakabiga mwese abagrenade mwarayumva aterwa n'abarya bari bavuze yuko bahakana ngo ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza none ko tuzi abantu batikiye ingano zigatikizwa n'amagrenade abandi bagaturizwa amapine muratubarize ko muri ibyo birego imiryango yahekuwe nayo yoba yarabishikanyeyo none cyo tuzi bumvirije ibirego byaba bataye igihugu mu manga byonyine
tugarutse kuri mwebwe mushinga ntahenge ndakumana abategetsi b'akarere harimo umuhuza w'abarundi yore Museveni hamwe n'umukuru w'akarere k'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko John Pombe Magufuli bo baranegura nabo nyene iyi ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'ukugurura aya matohoza bavuga ko bisubiza inyuma inzira y'ukugira ngo igihugu cogorore mwebwe kuri iyo ngingo kuri ico ciyumviro cabo bategetsi bayoboye akarere kandi harimo n'uri ko aragerageza guhuza abarundi muyivuga kwike
ndikamaze nshira kandi gatye kubyereke inge bari bigashika kuri ingingo ariko abo muri fraude no kutuga ibyabari mu 2014 na 2015 abari ku bitegetsi yabo bafatanije barabyitirinda byinshi kuba kubatavuga rimwe na leta gushika n'aho bavuga yuko batiye abantu gushika n'aho bavuga ko babonye ibinogo abo baza kuvuga na leta bahandwemwe gushika n'aho bavuga yuko bavuga yuko batanze imitahe irenga 30 yo kurondera abantu bari hanze bagasaba nyine mu masenga yo hanze kugira ngo batakabazana cyangwa bakakira imanza urumva rero nabo nyine barabifitemo uruhara none n'umushinga w'ubutungane yavuga ati hari ibyo twabahaye nuko tutabibona ko babishyira muri ibyo ubu rero bariko baradendaga ibi byose baje bavuga bati abantu kuba barabishyizemo ni kumenya ingene iyo senta ikora niba senta ari yose mbere irabanza ikumva ikakira ibirego hanyuma ikarondereza yonyine ijoro byarabaye ubu rero igirigire gushyira hamwe mwene ibyo byemezo byose byaba ibya leta yaba ibyo batavuga nayo na leta cyangwa abahohotewe reka nibyo byose bariko baradendagura nibyonyine iki tutakimanza cyangwa ibyikimanza tubyere cyangwa ibyikimanza kimwe simbona icyo bariko baratinya kuko ntibaravuga yuko bashaka leta ntibaravuga yuko bashaka umuganga uri ku butegetsi ntibaravuga yuko bashaka batavuga rimwe na leta ntibaravuga ko hari abantu bashaka bavuga ati tugira dutohoze none Uburundi bwo buzira bwinjire mu bihugu bidashobora kwemera ko ubutungane bukura bidashobora kwemera amatohoza mu gihugu reka rero nishyo kuri ikibazo cyawe twarabyumvise ariko byaratubabaje ibi by'abakuru b'ibihugu bibiri kuko ibyo twaganiriye arusha tugashyika kuri ingingo yo gushinga uyu mugwinyene kuri mwemera ibyaha yararenguye ibyo biganiro ni umukuru w'igihugu cya Uganda uburongoye igihugu cya Tanzania bukiyo yarari mugabo abamukurira umukuru w'igihugu Mkapa na umukuru w'igihugu Kikwete niho bari bari nibo baduhanuye ko kuri mwene ibyo byaha bidashobora kumvikana ngo kuri ibi byaha byo mu mwaka w'2014 bitumvikana ko twaba hakashingwa senga rinduza amakungu ikurikira abo bose babiteguye cyangwa bakabikora ubu rero niba be bahindi bakavuga bati ibyo ntibigikenewe rero ntiturabimenya twumvise tuva ku maradi umugobye gutangaza ingene ari bo biduhanura bakagaruka kuvuga ngo barabyaza ibyo kumvikana ubwa kabiri ufashinjira ryo kudahana abantu bakora ibyaha ngo uri kurafasha Burundi ahubwo uri kuratuma Burundi bizokwa mu isanganya ngacyo ariko baradufasha rero icyo bo gufata ko kiri muto nuko bya biganiro byo kuri ibyo bazo byose tugaca kuri bugana yaha ibyo ni abanyembere bafashe bakiri Burundi ibyaha bihanwe abakora ibyaha bidegenge mu karere abakora ibyaha bidegenge Burundi bavuga baheje akarere bavuga baheje
nkuko bivuze mushinga ntangi ndakumana kubijanye no guhana ibyaha nta makenga mubibonamwo mugira iyo kuri isantere mpuza makungu mana vyaha nkuko batabizi ahanini ibyaha bakurikirana cyane cyane ni muri Afrika honyene nk'imanza 9 kuri 10 zose ziri muri Afrika nk'umunyafrika nta makenga bigutera
yenda makenga bingenye kuko ibihugu byaragiye hano bimaze kurana ingene muri kandi segera bavuga zangwanye byinshi cyane cyane zibiri zaba ingene abantu bicwa cyane cyane mu Budagi kandi bagahonywa bavuga bati iyo ni ibintu byo bandanya dutegereje turashinga amatsinda ari acira imanza abantu mwe nabo urabona rero ubunye muri Afrika abantu twavuze ngo turi kuki tubonye kwinjira mu ndwara ya demokarasi bisanga ntitwagiye mu ntwaro ya demokarasi bisanga ahubwo twakiriye muri bijya nyene ubu abantu barizihizaho ku ngugu bagaca bakoresha igisirikare bagaca bakoresha igipolisi bagaca bakoresha iperereza bagaca bakoresha urwaruka bagakoresha amahera ya leta ugasanga bakiri mu duhagarara mu gihugu
noneho ibyo bikorwa muri Afurika honyine
bibaye muri Afurika ni uko ibyo bikorwa cyane muri Afurika ibintu bigiye bidendagura
Mushinga na heja kibirgimara mbere ko tuja ku murongo ngo tutangure twakire abanywanyi nabo nyene bagira ico bashikirije zikatuguhe ijambo ugira ico ushikirije nawe
Ibo jeza ukuzo oreje kubaza kiratomo yego sa warobye tuti ndege bya hatwumba ipikiranwa kwareje muri Afrika atari ipikiranwa kubanyamahanga no kuvuga ko bazungu yeye wada kwa yonzi ije kwa boga yeye wada kwa yonzi kwa boga jeu sarada angaza iyo unomo sima ulimbiviri na chumi niliwe abuguko ukachula hawa ingene ya buga mjiondi kime ama jerecheza ni okuchenda na gata tu mshika umusi umutege kita afrodenu musezele guwa na wanyagi ugu hizi ya buga mutabijina nini ya buga umusi ya pia gaini aliko ikatula andani mbega leo tukota gomba ko duhera ahu tukota duhera tukanahe tukana buga hili jani hizi agirizwa umudaro sa wanya afrodenu arongo yuko kumuna dutana wanyu kera kando fisi bide wagirizwa na cyane cyane inyuma y'igana bwo bya president Mekiro ndadaye ariko ibyo byose twovuga twenti abacamanza cyake kumukebura amenye icyavuga n'icyareka gukora diko umuganga arongoye ufise nawe nyine icyo wagirizwa kandi itegeze kuva ko cyake kemezwa naho maze kureka ndabwiye gakeno ari rwo mupaso ni nkuko mutubagije ikina gomba kuvuga kuri bene ngomba kumukebura abuze ngo iyo se ntare ngo dupfa kuyitinya walitudi bizo patira ko ubutudi bire gifise ubutudi uko itazo tutosanga izokorera ku byo leta yatanze cyangwa ubundi naganda mu bazi none ko ujya mugore atwara ijya sentare yavuze neza ibyo agira ko rene ko harimo ukwemeza yuko amaze gupfa abantu bashika 2200 tukaba tudi bizo yuko ibyo byavuzwe naho bataye igihugu mu manga ariko bahurikiye muri za semarebe na sosiyete sivile n'abandi none abo muri ibyo icyo byo ni n'amajyanarindwi baba ngombwa yuko leta y'urubuzi nayo yaba ibyemeza kugira ngo twumve yuko ikorera ku birembo bya babiri kuko nyumba ariko agomba kugira amatohoza yategereza kumviriza impande zose aragenda kubwira yuko leta y'urubuzi tubajije kuko twese mu gihugu cy'urubuzi kandi bagira iyo gishinzwe opposition politique extra parlementaire yafise uburenganzira mu kubaga leta ibyo iri kwirakora muri ibyo rero narabajije ni mbega muba mwaritwaye muri da sentare leta yatubwiye yuko atacyo yigeze ijyana nayo atacyo yigeze yitwaye numva yuko icyo bitegerezo bavuga ni icyaro bayagiriza ibyo leta yemera biriyo muravuga ko mwumva yuko bavuga yuko hari abicinyi bikahomera buntwa none muri ibyo leta nayo iremeza ko bavuga ko bahomera buntwa bwabaye murumva yuko atari ibyo ko mwumvise ko leta kwa kintu na kimwe yigeze ibazayo ariko icyo nagenda kubwire rero ubwubide iyo se ntare twebwe ibyo bikagira byose dufata ko ari ukwitwenga twarumvise kandi turemera neza maze tubishyigikiye yuko iyo se ntare igihugu cy'u Burundi cyarayivuyemo ni ikindi manza abayitwariye abayitwaye ko leta na twebwe imigambi iri mu Burundi turimo muri ibyo biturimo baraducira imanza abo bayituye twebwe aho icyo tuvuga turituye oni idutohoreze ibintu byabaye ku Barundi kuva mu mwaka w'1965 1969 aho hapfuye ubwoko bumwe hafi umuriyoni 1993 igera 1998 aho n'umukuru w'igihugu yaho icyo gihe yifatiye indege akadugudu wenyine ubwiwe arimwo akagenda agakikiza inganda ibyo bariva muri Ntegaramarangara ari gutohoreze abantu bagapfa atacyo bazira 1993 umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu apfa musurikana paki akagandagurirwa mu kanda abasirikare isi bose bari ngaho turubye neza ko hariho komandema Eric Karigira agapfa nk'igitera batondeye ku bihome
birumvikana ibyaha byabaye
bakurikira ubwicanyi bwagirizwa abo bishe umukuru w'igihugu ndabwebe cyo n'umugambi utawanya frode burongo na rero wasigira ku mazi ibintu bigomba kubibona hanyuma isigaye badutohoreze n'ubundi bwitonyi bagiye barakurikira ataraho naho twe dufata ku iyo sentare igomba guteranya abarundi mbega hariho ubwoko bwa nyagupfa ntibukurikiranwe n'ubwo gukurikiranirwa ibyabaye guhera 2015 gushika uyu munsi ubwabaye ubwishwe
birumvikana mushinga ntahe Jacques Bigirimana yuko ibyaha ni byinshi byabaye
tubishyira abona hari n'ibiriri hari ibibahawe n'amakungu n'ibindi yahebwe noneho tubabwiye n'icyo gihe n'abandi bamufasha
urakoze cyane mushinga ntahe reka duha akanya
bayashyiraho nayo yapefeke mu 2015 n'amaraso y'abarundi tuyumve kumwe hama twumve ibintu byabaye kumwe bahani kumwe ataraho bariko baritwenga bariko bigadiga nurajane hiyo abazungu twara bahini.
Murakoze cyane mushinahe Mbigirimana. Reka tuje ku murongo nkuko twabivuze duhe abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene akaryo kukubaza ibibazo no gushikiriza ivyumviro. Duhere kuwitwa Jonas. Wiriwe neza Jonas?
Ndiwe.
Amahoro. Uhamagaye uri he?
Amahoro cyane. Mwanyumba?
Ego, mwamagaye muri he?
Ego, tamagaye Mukayanza.
Mhm. Tuka kwijamo.
Nakuvuga je cyangwa nitumbeza ko kuri Jacques Bigirimana, banane kuri Leo singenda kumana.
Mhm.
Sinumba je n'amago kuvuga kuvuga cyane cyane ku butungane isepeyi. Amerika abasirikare bayo bagiye mu Afghanistan bakora ibyaha kuko biravugwa na sentare y'impuzamakungu. Amerika yavuga ati nta musirikare wacu ashobora kubazwa oya mu sentare yanyu kubera yuko ubutungane bwa Amerika buri kwije, ubutungane bwa Amerika ni rutu bituma ko Uburundi nabwo mu 2015 hakoze ibyaha kuko sentare y'impuzamakungu ivuga ushika none umunsi ikavuga yuko rero ngizije ahita ufungira ku matohoza rero yavuga iti twabize ubutungane bwigenga kandi twabize ubutungane bushaka kubikora rero zingenda kumana nawe ati nibahere ubunyenye bahane wewe mu 2015 naguma kubaza umushinga nawe rero zingenda kumana ikintu gishara cyacaranje alo
turakumva
alo
ego bandanya
gishara cyacabaye kuburyo ashobora kuva mu gakiri akaza agahita kwiyaga bitavuga ngo yahane nibahane ubwo ntabwo za politike zirimo.
Urakoze cyane.
Abarundi turavuze amaso turabona kubera iki bahere ubu uyu indongo za Frode buzari ishobora kwindadaye gushika aho zimwe zirivire mu ishyamba iyo uko ingana zari zigitikira kandi icyo gihe tuvuga ko Burundi bwagiye muri sepeyi ariko zimwe Frode itsinze ije ku butegetsi kubera iki yambaye icyakoze abanyaburaya nani ngo bayifite abanyaburaya leta yatanze imitahe kugira ngo bahafatwe abakoze ishyano bagatitura inzego kubera iki igikorwa kidashyira mu ngiro imitahe ya kabiri nawe n'ubucamanza bw'u Burundi ariko bacanye ubuki yagoye buriyo ngo bagurukire deniye kenyi abona niba politike zirimo.
Murakoze Jonas, birumvikana ikibazo cyawe kirumvikanya Jonas. Jonas, ikibazo cyawe kirumvikana. Dufise abantu benshi ku murongo, reka nabo nyine tubaha karyo tubandanye twakire Jean Bosco. Jean Bosco, urahora kome
ndabaramukije nanje. Je ikibazo nanje nfise nashaka kibaza rero singenda kumana na umufata nka papa ariko ndabona ikumengo arimo aratwigisha kuzokoresha ibintu by'ibinyoma. Ikibazo cyanjye cya mbere nashaka kumaza abishe ndadaye n'abishe ntajyamira buba barabashikanye muri sepeyi. Icya kabiri nacyo ko ujya muntu aserukiye rujya rukiko rwa sepeyi yavuze yuko ibyaha byakozwe na leta ihari n'igipolisi n'ugwaruka ruserukira iyo leta abaturiye amapine muri bijya bisa muri bijya quartier zine baraba bari muri leta abateye igisirikare n'amakambi y'igisirikare na prizo iyo bari leta ubwayo yiteye. Ibibazo byanze byari byo. Murakoze
cyane Jean Bosco. Reka tubanze duha karyo mushinga nahenge ndakumana abishure duhereye ku kibazo cha Jonas. Mushinga nahenge ndakumana, ijambo ni kwawe.
Era kuri chat. Ijake ndabonyeshe yuko twebwe ibyo tuzagirizwa byose niba duhamagara tuzicara twabiteguye kandi kanatsinda jewe naritabye ku butungane mu butungane kuri bavuga ngo niraje bwije nyabwoko n'amadosi ya pisi kibinetiya kene cyane cyakandi bavuga ati iyo ni muri abantu igihumbi n'amajana ngo yavugwa harabo leta yemeramo kandi ushobora kumenya n'ibyo leta yatanze. Icyo tuzi ni uko leta yagiriza abatavuga rimwe na leta ko ari bishya baje urumvise ko ari nkunda agiye kubivuga urumvise ko na Jacques yabigira kesi baba rero ko abo bose nabo nyine muri leta yatanze zari imwe rero abantu barakeneye umuco wose kuko niba bagukurikira bamenye neza ingene byifashe umuco n'ingiri ku byaha byose byakozwe kuva muri 62 gushika muri akabihumbi bibiri n'umunani hari iteko rya leta ryabishyize biri muri federe bariko babikurikirana n'ubu turiko turavugana bariko barakora hirya no hino batohoza kuri ibyo byaha kandi abo bazosanga bagize ibyabwironyabwoko byabyagahomera bintu wa biranditse neza yuko hajyo basenga ributamakungu ibyobahana kuko niyo nibyo byaha ihanwa na senga ributamakungu urumva rero gushika mwaka w'ibihumbi n'umunani hariho aho biriko birakorerwa icya kabiri ikibazo cya ngadani kiri muri sentare gasambura amanza ngangugimbura kimaze y'imyaka cumi n'umunani kugira ngo kiba kiri muri icyo gihe kiracyaraheze twebwe rero tuzi ko kiri muri mu bucamanza bw'u Burundi kandi bari kubavuga ko ubucamanza bw'u Burundi bufite ingufu zikwiye ububasha n'uburyo bwo guca imanza turinze rero ko urubanza baruca iki urubanza rwanjye ryamira ntiryamira ntiyaguye hari mu Burundi yaguye mu Rwanda icyo ni ikibazo kiri hagati ya leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda si hagati ya Ngenda ku Mana n'u Rwanda si hagati ya Perezida n'u Rwanda ni ikibazo hagati y'inzego z'u Burundi ubu ni butegetsi bwa CNDD-FDD butegerezwa kubibaza rero kuri ibibazo byabo ni ibibazo bitoroshye ndabona umubazo wasa n'uwabyishyuye
Jonas abaza kubijyanye
n'uko bavuga ati kuki ubunyenyeri bavuga ati kuko bavuga ati ubunyenyeri mu mwaka wa 2015 ni uko ibyo bindi byaha byose bifite aho birakorerwa ubu naho ni uko leta n'abatavuga rumwe na leta bagiranije kubyaha byabaye iyo ngingo rero yobije kugira ibatature
ariko aravuga Jonas abaza ati kuki ego Jonas yabajije mushinga nahe ngenda kumana Jonas yabajije abajije ati mushinga nahe ngenda kumana ntaguciriyemwo mushinga nahe ngenda kumana ntaguciriyemwo Jonas yabajije ati ni kuki nko muri Amerika ubutungane bwikwije kandi bukurikirana imanza zabo atiwe kuki uburundi butokurikirana imanza zawo nko kuva mu bihumbi 2015 ikibazo cha Jonas
ndagira akarorero kuri banza za mikiri ndadaye yego ndabihaye kandi yamaze kuboneka ari amadosiye menshi za mu Burundi yagiye yashika abantu bakabaza ati ya madosiye agezehe bati biri mu matohoza bigera mu matohoza nicyo gituma n'abantu barinda bagira n'ishyaka kandi nakubwiye wowe ntiwabyumvise neza muri abo bakoze iyi ngingo ni leta yabyari mitaye hanze iti hari abantu bakoze ibyagagahomera ngo batungira abantu bahamba abantu mu binogo nimubadufatire mu babakweze barimwe mbese mutabyumva barabanza avuge ko bamhebye kandi ko badashaka ko abantu bazohanwa tuzi ibyo ntiwabitubwira bakavuga ibyo twarahebye ibyari byarabaye pasi ariko turabyakira nta kibazo
ego tubandanye ku murongo turagaruka no ku kibazo cha Jean Bosco cerekeye reka tubandanye tubanze twakire Emile hama turagaruka ku bindi bibazo twaba tutishuye Emile uratwumva
nabumva neza
nduga kwijamba amasegonda make ku murongo hariyo benshi barindiriye
ego mani nabamukije batumire ngira ko ndabaza no kubazo nagomba batumire bose bambwire ingingo ICC yarenze cyane ku rundi ruhande yubahirije mu gutangaza ijya ngingo yo gutanguza amatoza nyezina iyo ngingo ikaba yasohotse nyuma y'itariki ya 27 z'ukwezi kw'icumi amatoza agira kabiri banya kubaho nk'abanyepolitiki bakunda abarundi ubukene bugeramiye abarundi ntabwo batabibona ijya ngingo ya ICC izohindura ikigabanya kubahwa mu bijyanye n'imibereho y'abarundi muri rusange amagaragazo ka nyuma ndaherekeze kuri Jacques yavuze imigwi ingo y'abarundi yo biri favori paha oxida rezo oxida nakurama rezo oxida nto cyabure ya mahanga ntumbaze ngene bo bivuga muri antu nagomba mbwire muri make iyo migwi yoba yitaweho kurusha iyindi n'abanyamahanga nka mu Burundi mwakoze
murakoze cyane reka duhere ku mushinga nawe Bigirimana Emile arabajije ati CPI nta mategeko yoba yararenze ko mu kugira ngo itangaze iyo ngingo nyuma y'igihe cyayo arabaza ati mbega iyo ngingo nk'abanyepolitike izohindura iki ku banyagihugu
ego bikane murakoze icyo mubabwira kandi abagikibazo cyiza cyane cyete yarenza amategeko yarenze cyane amategeko agenga yarenze amategeko mpuzamakungu adanye n'iby'ubucamanza ubwami nabireho hose peyi yagize ikosa twokwita ububandi trisheni mu kubahuka kunyuranya amatariki yaranyuranije amatariki ijya ngiringo yayisohoye uburundi bwamaze kuva muri CPI kwabaye no gutanguranwa byonyine kugira ngo uburundi butangaze icese yuko bwaguye muri CPI mugatangariza abanyamakuru namubwanye abamenyeshamakuru bo muri Niji ya Amerika mukaba mwabyumvise ko uburundi bwatangaje ku itariki 17 ko bwavuyemo mugabo mutari bwumve yuko CPI nayo yafashe iyo ngingo mbega CPI kibabwiye abimenye gutangaza uko icyo buryo buke mbega nta maradiyo yamenye cyangwa imenyeshamakuru ibindi ko ibitangaza mu mwanya wabyo iyo ngingo yo yayitangarije inyuma yaho leta muri gusohora itangazo rivuga yuko ibuyemo bigenze gute mbega leta y'u Burundi na CPI nibanze bafashe uburyo buhagije bwo gutangaza imbere y'ibihumbi ako n'akabazo ibigira kabiri CPI n'igikoresho cy'abazungu kandi igikoresho gikomeye cyane nta yindi ntumbero ifise atari uruhushya mu ngiro umugambi ukanguwe n'abazungu bwo kuva mu 2015 gusenyura ubutegetsi bw'i Bujumbura nta ikindi twari kuyavadutse umwanya twababwira ibintu byagiye birakurikirana ibyo murabona ko bari ko baragerageza kwagiriza ubuhamya bwo kuri kurategurwa baragagiriza kurondera insiguro yabyo baragira batakuwa amazi abantu turahaguruka yiga bagumviye umupfasoni umunyeshamakuru w'igihugu cya Amerika yereka abo bansi b'u Burundi nyine baragombye guta mu kandi igihugu barafata ikambi y'abatutsi yo ku Ruhororo barakura kujya kuyitera no kuyihonya kugira ngo bavuge ngo leta y'u Burundi n'imbonerakure baraga igihonya bwoko bagiye mu ikambi y'impunzi ku Ruhororo muri Ngozi baratema gwendo n'ibyahonya bwoko bitera sangu aho leta irimenye abantu ukabibona iyo kandi yacicungerwa bihagije uwo mugambi burizwamwo urumva bageze aho bagomba gusakirisiya abatutsi ubwo buryo bagomba kwerekana yuko leta igomba ivunya abatutsi yoja mu ikambi y'impunzi ijya kubera ku batutsi bakeni bapfure bise n'indwara abandi bavuze n'icyo barya nk'uko umenga abarundi baracyari mu ibintu by'abacakubiri ntibazi yuko ibyo bintu twari twizerwe niko nakubarira kandi niba babonye perezida w'abarundi mwumva ntacyo batakoze ntacyo batagize aho bari kubona yuko igihonya bwoko byaje bitume noneho tujya imbere ya CPI bipfuye bapfanye uramutse batangura mu byaha bikabomera bunwa ibyaha ibyo byose barabibonye irimo akarorero mwarabonye ijya komisiyo za enkete ijya kubohoza ngo ku byaha byo byabaye mu Burundi kuko ubonye nk'akatira muntu ibi baheruka gutangira i Geneve jenero nari bwanjye mwarabonye neza ko urya mu gihe watohoje wiyemeje neza yuko watohoje ibirego by'uruhande rumwe none urabona CPI ntibyakoreye ko bari bavuze jyewe ubwari nshyikirije mu izina rya Sulide yuko yahengamye yuko yuburije uruhande rumwe urya muntu yari arongoye ibya komisiyo d'enkete yaranyibwiriye jyewe nyine ntegereje gutangaza kubivuga yavuze ati turasabye waserukiye Sulide azane nawe ibyo ashobora gushyikiriza kugira ngo tugire raporo ibona imeze neza irikiribe none ko twe ko turabirondera tutararishyikiriza kabo tuyakibashira mu ngiro ibyo yatangaje nkuko yaje kunduma ati genda uzane nawe kugira ngo dukompare itanguranye gute ko genda ariko ndabirundira ngo ndabishyikirize ndashoboye kubwira yuko nihirengamire ibintu bajya nihirengamire ku Barundi twebwe twarikukiye sinzi umuntu yavuze ati mbega none hari icyo izomarira Abarundi izo ngingo nshya zomarira Abarundi nagenda kubwire yuko nimba ari senta rikomeye niyinjire mu Burundi turare nibaze batohoze turare nibinjire ngaha tubare nibyo twatazo kwinjira bizo zimanga zina mugahinga nuko byazimanganye mu gahinda ibyo bitetewe baratetewe kandi badakomatekeye
kuri ivyo mushikirije nyine mushinga nayo bigira imana mufise amakenga yuko sepe iyo ba irikiragerageza ku guhungabanya umutekano mu gihugu gutangura intambara nkuko umushikiranganje w'ubutungane yabivuze mu nkuru twumvise
n'umwe nduzi yuko bahereye kuva kera basiregeta barondera ikintu cyotuma abarongoye Burundi bahagarikwa mu mabanga yabo ntabwo pito kubera yuko bandirije bakinze n'ubutungane reka ntakigira barondera reka bashaka umukuru w'igihugu bashaka inzego z'igihugu kugira ngo igihugu kibuze arakirongora n'ubundi igihugu kibuze abagihagararira kibuze abahagararira umutekano wumva cyahinjira iki nabuhenze kimwe nakuguzuye urazana amagombe batere tubona ko bayateye haba abarundi birwanire cyangwa bamaramarire ku musozi mbeganaganda ku banze ariko bagenda muri Congo bagafata Jean Pierre Bemba bagatura bakajyana ubwo Jean Pierre Bemba niwe yishe abakongomani benshi gusumba u Rwanda rwateye muri Congo rukicaho n'abanyarwanda bahungiyeyo ko batafashe uwagiye gutera Congo akica amamiliyoni n'amamiliyoni bakamaramarira kuri Jean Pierre Bemba uwo mugara Jean Pierre Bemba murabe abantu iyo bayahagirizwa kuko muri abana abantu bafurikiye hari nama yo kujya gufata Congo kwikara ubutu murabe abantu bapfuye ivyo bintu kuko muri abo bantu babiri
urakoze mushinga ntahe ngenda kumana reka murantunga mushinga ntahe bigira imana reka duha kanya no mushinga ntahe ngenda kumana nawe nyine kuri ico kibazo mushinga ntahe lonse ngenda kumana hari amakenga yuko amaherezo y'ibi byose ashobora kuba ari intambara mu gihugu cy'u Burundi
iyo cyambere bavuze ati hari amategeko yo yararenze byose niraza ko hari amategeko yarenze kuko hari abamituye muri abo rero harimwo abo ibyo byago byashikiye muri abo harimwo leta y'u Burundi kuko narumvise umushikiranganje w'ubutungane navuga ati hari ibyo natwe twamuhaye mugabo ntitubibona yabishyize hehe rero ibyo yari bifitiye ububasha iyo bamwituye arashobora kubaza abacamanza abo bita abajiji bati none twe twatangura ankete nibyo rero yabagije bamubwira ati niwe utangura mugabo nta muntu n'umwe nta mugambwe n'umwe nta na leta nta n'umugwi n'umwe warwanye baravuga ko bagiye kwangetako bavuga ati tuzegera ankete abati tuzo bashikiriza babishikiriza hama twebwe tuzoraba ko twubandanye tubikurikirana cyangwa tutazobikurikirana sinindi ngorane bafise icya kabiri ati nashobora ati icyo byemanira abarundi iyo ngingo hamwe byoshoboka abagiye bakora ibyaha bose na cyane cyane muri icyo kiringo nyine uwo mugwi ushobora gukorera ko harimo undi muco ndahatanu nshije mbona uwo mugwi ukora ku byaha byabayeho inyuma y'umwaka w'ibibiri na kimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri kuko niho amashinga amateka y'ibihumbi rimwe niyo byari byasinye kuri amasezerano y'irema byayemeza ko yajya mu ngiro iyo senda rikajyaho ntishobora kujya rero inyuma yaho igenda imbere ibyo bantu nabyo nyine babyumvire kandi batagira umuco rero nk'amwe botohoza neza leta igashyigikira abakobwa bamwe na leta bagashyigikira abahohotera bagashyigikira leta n'ibyabona bagashyigikira byofasha kuko abateguye ibyo bintu bakabishyira mu ngiro byabaye kuko ari leta ari abakobwa bamwe na leta bose bemera ko byabaye aho bakumvikana ni ababikoze byoca bijya habona ukuri kukajya habona abarikoze bagahanwa baba bari muri leta baba begereye leta ariko ntibavuga leta baba ari mubutavuga rumwe na leta bagahanwa none kuki abantu batinya ko abandi bahanwa njyewe nabagiye n'ikibazo ntibanzirije none bimwe bahora bagiriza abatavuga rumwe na leta bakoze muri iyo myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na kane cumi na gatanu byarahebwe ya mitahe yarahebwe sindumva igisubizo nta byabaye sindumva igisubizo nibareke kuvanga ibintu byinshi ngo bagira batere intambara abo baravuga ko atari umupolisi yafite kujya gufata abantu baravuga ko atari umupolisi cyari bafise bo bakoresha amategeko n'ubutungane gusa kandi uko babikora baravugana n'abo diyoga niyo leta urumva baravugana sinumva ibyo leta yorwanya uwo mugwi kandi rwose akajya gushyikiriza bya bindi yagiriza batavuga rumwe na leta batambuye igihugu bagaturira abantu bagashyira abantu mu binogo ibi byumvikana rero bose bagiye baterana kandi bakarongwa bakirirwa urubanza kuko bavuga ko hari abataraha barukiriza imita yanjye none ibyo byose bizogenda gutya barahebye cyane barakeneye bavuga ati mu Burundi
ibyo gihana turabihebye ko bakabyihushirije ngomba ko bahushira ko ibyo bibazo ibazanye ibintu byinshi cyane banyishyire ko bahageze aho bahagiriza batavuga rimwe na rimwe banyishyire ko bahageze by'imitahe banyishyire ko nta byaha byabaye hano mu Burundi muri iyo myaka.
Urakoze cyane mushinga nahe ngenda kumana. Twari twagerageje kandi kurondera umushikiranganjije w'ubutunganye kugira ngo bimwe muri ibi bibazo tubibonere inyishu ariko ntibyadukundiye. Tugiye kubandanya tugerageza kubarondera. Tubandanye ku murongo twakira abandi banywanyi. Twakire Mugisha. Mugisha wiriwe neza.
Egize mwiriwe ku Barundi n'abanyamahanga batumba bose. Mumpere mikoro Jacques Bigirimana akantu ndamubaza gato hama mbandanye.
Nduga kwijamba amasegonda make arakumva.
Okay, avuze ko iyo sentare irikirakoreshwa rigikoresha. Twabivuze nta gikoreshwa kinganya Jacques Bigirimana. Kuva muri 2015 yaragiye kumara ryarasemera agira ati yamara jewe Jacques ngiye kuzibiriza ubutungane bw'u Burundi kumbonera kure zari muri kiriba ondese zakora amabatandukanye mbeyo duhicegeranyo cyibyo yakuye mu bwo butungane bw'u Burundi yituye yarabivuze ku mwanya muremure aravuga ati babigoti agiye gukurira inkoni kugishitsi abo babigoti bari kwaravuga mu ntara zitandukanye yo duhicegeranyo cyibyo yarose nyakubahwa Jacques Bigirimana uri umunye politike by'ukuri kandi ntuzo wongera uvuge ngo urongo uyu mugambo FNL me ushobora kujya ku radio kuvuga ikintu ejo bwacu ukavuga ikindi ni mube abanye politike bimvuga kuri me icyo mbona jewe ku iyo sentare ni bareke bazi hanyuma abazokwera bambikwizera abazobona ko bakoze ibyaha bihamije bikwiye guhanywa n'iyo sentare babihanigwe kuko hari ibyaha byabaye agahomerabunwa mu gihugu cy'u Burundi no nk'ibyaha byabaye ku itariki 10 mu mwaka warenganye mu itariki ni ibyaha ubona ko sentare y'u Burundi ishobora kubiba biragoye.
Urakoze cyane Mugisha. Urakoze cyane. Reka tubandanye twakire n'uwitwa Egide. Egide uraho?
Ego murakoze ndaho. Jewe nagoma manze shimire abatumire, mbashimire Jacques Bigirimana, mbashimire nangenda ku mana Leonce. Ku nyishu bariko baratanga. Hama kuri Jacques nagoma ndamukengurukire cyane ku nyishu ashoboye gutanga na cyane namubize ku kigano kitangura gushika n'ubu. Abarundi nibaza ko byabaye ari twebwe byababaje byaradukomerekeje cyane kandi igihe cyose tubaho twama twifuza ko tumenya ukuri kugira kumbure dushobore kuronka akajya ko kurira abacu no kubona abacu ibyabahitanye. Ngeze ngaho rero nagomba ndamwibarize Mutama Jacques harabaye Arusha mu Burundi. Iyo bashe kutubarira ibijanye n'izo 93 bakatubarira izo 72 mu gihe bisabwa ko hishugwa ku bibazo biba biherutse kubana cyane byabaye guhera mu 2015 bagaca bazana izo 93 72 65 mbega ko barusa akajya mu masezerano ya Arusha mu biganiro bya Arusha nk'abaturongoye twashyize imbere ngo mwashikirize iki ibiganiro byashyize kuki hari aho mwifuza ko bishobora gushika mugabe itashyitse yagenze gute amasezerano yarusha yarashyizwe mu ngiro uko mwari mwabiyaze biga byagoreye kuko nibaza ko ibijyanye na 93 dosiye andadaye n'ibindi kumanuka yaragaragaye yuko mu masezerano yarusha uri kurabibona n'umugwa wa Severe wari washyizweho ko kabisa karakazi gakomeye kuwo mugwe nagomba ndamaze rero aho byananiraniye hama kandi nagomba ndamaze aravuze ati bwenge naguhinyuye kibuye nakududuye bigaragara yuko kandi yemeza ko iyo sentare ari igikoresho muga ndibaza nk'umurundi mbega iyo bishyitse hakaba abarundi bamwe iboneka yuko leta babona kumengo barumvikana cyane mu makungu gusumba leta kandi leta ari twe twayitoreye nikosa ryabo barundi na mayeri baba sumbije leta cyangwa leta bizabyahagoraniye hehe nagomba baduha umuco kuko turumva mu nyishu sindiko ndashikirwa neza mu nyishu ariko arampa kuko biragaragara yuko abona kumengo leta iriko irarenganya nagomba numva mbarire ico leta byuba bigora ko bigora ko muri rusange kugira na ishure kumvisha ayo makungu
urakoze cyane. Dufise iminota itanu isigaye ndabasaba ko mwo kwishura ibibazo mu majambo make cyane duhereye kuri wewe mushinga ntahe Bigirimana ku kibazo cha Mugisha ni cha Egide.
Wakamwe ko cha Egide ari je toko abuze kintu cyane neza cyane yagira ndakubwire Egide n'abandi bose bumva yobe yuko Arusha naho bahara yitwaza yani bi mu menshi mu kuvuga Arusha n'iyo shize rose vere ariko severe abo bantu bahona neza yuko bakaye igihugu mu mpanga kuva muri iyo myaka yose Uburundi bwabonye amakuba niyo bari kubaranana banga yuko ubutungane bw'Uburundi buca ubwo imanza niyo bari kubaranana banga yuko severe ikora niyo bagiye mu makungu bati severe muri amafaranga iriko ikora ibitaranye kandi bazi neza ko severe ubwayo yatowe hisunze amategeko yatowe n'amashyirahamategeko yarimo n'abo baraho bamaze gufite igihugu bahunze igihugu nubwo yuko rero bazi neza ko baragira mushinga nawe warugira ikibazo ariko baburagira iyi serena mpuzamakungu iri kwiburagiza severe abo bayishe abantu ibihumbi na kabiri itandatu na gatanu itandatu n'icyenda baganiriye na perezida Melchior Ndadaye niwe bari kubaraburagiza iyi sentare niwe bari kubaraburagiza itonto de severe bagomba yuko ubanza gukira na severe wimukira muri abo bantu babashyigikiye abo bashyigikiye rero ni iyo sentare mpuzamakungu irahe iyo nayo ikaba itwagwa nayo niyo peyene niyo peyene isanzwe ibahaye indaro nayo niyo peyene yatuma kujya gutembagaza ubutegetsi n'undi wa cumi na gatanu niyumvire ngo ni kindi ibyo nabyo bahungira iki severe bayinyungwa ko bazi ko amaraso bamenye ari amaraso y'icenga ari amaraso ata gira insiguro nabo nshobora kwisiguza bandika duhungire kuri ba dakabuja duhungire kuri ba bakoloni kuko ntibakoresheje n'ayo maraso ahanini niyo yabatuma kuko igihe asensetse abo bakoloni bigeze bahamugara bamugize bahamugara
urakoze cyane urakoze cyane reka duhe akaryo na mushinga ntahenge ndakumana umwanya tubanye muke cyane kuvyo byashikirijwe na Mugisha canke Egide naho byari ibibazo bya mushinga ntahe Bigirimana jambo ni gwawe
icambere ko CPI n'uko ntare kiba gikoresho cy'abakoloni cyangwa cy'abanyereke yene ntabwo ari kicene mu bwiye kandi abira bwo se bavyumvira ariko barivuga nda ibitungane bijya buvuga neza kana bwoje kwa kumugambi iri ku bitege kero ndibuka kuri prodo bitwabwa bituka bitungane bwo ni bwa iprona ni bwa batiki ni bitwerekeye ubu naho abantu bavuga ati ubu tungane buhari ni bwa sende bete ni bwa bahutu ni bitwerekeye nje ndabuze rero ntibagiye abantu bagirisha z'ibirenge bagakoresha ibitutsi oya nibaraho bati ibintu none bivugwa n'iyo sentare byarabaye cyangwa ntibyabaye icya kabiri iyo sentare yaratohoje cyangwa yatangiye gutohoza yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu na cumi na gatandatu mu kwezi kwa kane niko bari bamaze umwaka wose begeranya ibyo bintu rero aha kubafata ishavu ni kwegeranya ibyo bashobora kubafasha byose kubereka yuko ibyo baba bavuga kuri leta atari byo ko ubutungane bw'Uburundi bwoba bwaratangiye gukora kuri ayo madoki kandi bugafata bamwe kuko iyo bafata batari bo ubwo butungane burakora rero ndakiruta hanyuma ikindi ni iki bavuga ngo ikorera kugira habo n'abandi bandakabiga mbe ko leta yari isanzwe irimwo imyaka irenga cumi n'itatu irimwo yosumbwa inguvu gute n'abantu bajeje ubundi kandi batarimwe none babatunga ibyumviro.
Urakoze cyane mushinga ntahenge ndakumana ndabashimiye mwe mwese rero mwaduteze amatwi nshimiye cyane rwose abatumire bacu mushinga ntahe Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL n'umushinga ntahe Leonce Ngendakumana arongoye Sahonya Frode muri kino kiganiro ndabashimiye mwe mwese mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro cy'uyu munsi murakoze cyane mugire umunsi mwiza.
Mm-hmm.